ça va bien se passer, ça va bien se passer.
Iyi ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umuririmbyi w'umunyarwanda Itahiwacu Bruce uzwi ku izina rya Bruce Melody yatawe muri yombi na polisi y'u Burundi, arazira iki? Inkuru icukumbuye y'ijwi ry'Amerika ni mukanya. Nyuma y'amezi ane afungiye ye iwe mu rugo kubera kwakira ruswa, Edward Bamporicyo ahoze ari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'urubyiruko n'umuco agiye kugezwa imbere y'ubucamanza.
Twakiriye dosiye n'ubundi ari hanze adafunzwe ya kifariki mwanzi kwa kaya ndo ya nakadiri tuile jira makuja ni nangyuzi kwa mnani mkuzi zi nangu kwenye nakadiri hagataho hariwa zikorwa zirimo kuwa tuwa sesengwa dosye kuwa tuwa dushwara kumubaza dushwara kuri pereza liyachu.
Faustin Nkusi umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru mu Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo hongeye kuvugwa virusi ya Ebola mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ingabo za Uganda zikorera muri ako karere zatangiye gukingirwa.
Last 2 weeks there was a case in Beni where a lady died of Ebola. So
ati mu byumweru bibiri bishize umudamu umwe i Beni yapfuye azize Ebola. Ubona ko Beni iri mu karere dukoreramo, abashinzwe ubuzima basanze ari ngombwa kugira icyo bakora kugira ngo mu gihe cyorezo cyiyongereye ingabo zacu ntizandure.
Kapitaine Peter Mugisha umuvugizi w'ingabo za UPDF zirwanira muri Congo. Aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse widweho
mwiriwe neza Veniste mu karere k'ibiyaga binini. Abategetsi mu batavuga rumwe na leta muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bavuga ko abashinga amateka b'icyo gihugu bahembwa amafaranga y'umurengera arenga ibihumbi 21 by'amadolari buri kwezi. Bavuga ko ayo mafaranga ateye ubwoba ugereranije n'ingene Congo iri mu bihugu bikenye ku isi. Umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Martin Fayulu yasabye amatohoza yihuta kuri iyo mishahara. Fayulu avuga ko bibabaje mu gihe 70% by'abakongomani babeshejweho ni dolari zibiri buri munsi. Umushingamateka Samuel Mbemba akorana n'umukuru w'inama nshingamateka yabwiye itorokanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko amakuru ashikirizwa na Martin Fayulu ari ibinyoma. Ariko Tresor Kibangula umusesenguzi wo mu kigo cy'ubushakashatsi Ebuteli avuga ko iyo mishahara ari ukuri akasigura avuga ko amafaranga ahabwa inama nshingamateka arimo igifungo kinini kandi menshi akoreshwa mu gutanga imishahara irenze urugero. Kurya ibiturire muri Congo byabaye akaranda. Icyo gihugu kiza ku mwanya w'ijana na 69 ku bihugu ijana na 80 byimonogoje mu kurya ibiturire mu cegeranyo cyo mu 2021 cyasowe n'ishyirahamwe Transparency International. Muri Afrika kandi umubikira w'umunyamerika kazi w'imyaka 83 yari yaranyurujwe n'abajihadiste mu buraruko bwa Burkina Faso mu kwezi kwa kane ari degembya. Ekleziya Katolika muri Burkina Faso yavuze ko Sulen Tennyson ari umubikira kazi wo muri Kongregasiyo y'Abamarianite b'Umusaraba mwiranda. Yari yanyurujwe ari muri paruwasi y'Yalgo aho yakorera. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu yaremeje irekugwa ry'umunyamerika yari yaranyurujwe muri Afrika y'Uburengero. Umuvugizi ariko ntiyamuvuze izina, ariko Tennyson niwe munyamerika wenyine yari mu minwe y'abajihadiste muri ako karere. Igisagara cya Yalgo kiri hagati y'ibisagara bya Kaya na Dori mu buraruko bwa Burkina Faso na karere kasinzikajwe n'abajihadiste bashamikiye ku mihari Al-Qaeda na leta ya Kiisilamu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Tukiri muri ako karere ko mu burengero bwa Afrika, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo kuwa gatatu ko abasivile bashika kuri 50 bishwe mu bikorwa bya gisirikare byakozwe n'igisirikare cya Mali kiri kumwe n'inteko z'abanyamahanga ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kane. ONU ikunze kwagiriza abasirikare ba Mali kwica abasivile mu kivunga hamwe nabo bakeka kuba ba jihadiste mu migwano ikunze kubahuza n'imigwi y'iterabwoba. ONU ivuga ko ubwo bwicanyi bwo mu kwezi kwa kane bwabereye mu isoko iri mu gace ka Hombori mu ntara ya Duenza. Abasirikare barashe inyuma y'aho imodokari barimwo ziturikijwe n'igisasu cyatezwe mu ibarabara. Inteko za ONU ziri kugarukana amahoro muri Mali, MINUSMA, zavuze ko mu bapfuye harimwo abagore hamwe n'abana.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwevugwa hanze y'umugabane wa Afrika mu karere ko mu buseruko bwo hagati, indege za Isiraheli zarateye misile ku kibuga cy'indege cy'i Aleppo mu buraruko bwa Siriya ejo ku munsi wa gatatu. Itorokanzo ry'amakuru rya leta ya Siriya Sana ryavuze ko izo ndege zateye misile zine kandi hari ibyononekaye ariko nta wafuye yatangajwe. Ishyirahamwe ryo muri Siriya riharanira agateka ka muntu rifite icyicaro gikuru mu Bwongereza ryavuze ko izo misile zaguye mu ibarabara rica ko indege muri icyo kibuga cy'indege hamwe no mu bubiko ahakekwa ko hari habitse misile zatanzwe na Irani. Ku munsi wa kane w'indwi iheze, icyo kimenyeshamakuru Sana cyavuze ko abasivile babiri bakomerekejwe n'ibitero by'indege za Isiraheli mu ntara za Hama hamwe na Tartus muri Siriya. Kuva hatangura intambara hagati y'abenegihugu muri icyo gihugu cya Siriya mu 2011, Isiraheli imaze kugaba ibitero by'indege biharugwa mu majana mu buraruko bw'icyo gihugu kibanyi. Ibitero byatewe abasirikare ba leta hamwe n'imihari y'abagwanyi ishyigikiwe na Iran hamwe n'umuhari Hezbollah.
Urakoze Aloyse Bigirimana, mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ndiko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA Radio yacu
iwanyu mu ntara.
Sanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umuririmbyi w'umunyarwanda Itahi Wacu Bruce uzwi ku izina rya Bruce Melody yatawe muri yombi na polisi y'u Burundi. Amakuru afitwe n'ijwi rya Amerika remeza ko Bruce Melody yafashwe bisabwe n'umwe mu bategura ibitaramo mu Burundi uvuga ko amufitiye umwenda. Inkuru icukumbuye Diane Nini nahazwe.
Umwe mu begereye ubushikiranganje bw'umutekano muri ico gihugu yemereye ano makuru ijwi rya Amerika inyuma y'igisa nk'ukujuragirika kwabaye ku bakoresha imbuga ngurukana bumenyi, aho bamwe bavuga ko yarekuwe abandi barimo n'abegereye ubutegetsi bakabihakana. Mu butumwa bugufi umenyesha makuru ijwi rya Amerika yarungikiye uwo yegereye ubushikiranganje bw'umutekano mu Burundi yamwandikiye ati: Bruce Melody yoba gipfunzwe canke yarekuwe? Nawe asubiza agira ati: arapfunzwe. Umenyesha makuru inyuma yo guhamagara wegereye ubushikiranganje bw'umutekano mu Burundi ariko ntafate telefone yiwe, yabandanyije amubaza mu butumwa bw'inyandiko niba ibiteramo vya Bruce Melody bikibaye. Nawe amusubiza amurungika ku rubuga rwanditse ko ivyo biteramo bitakibaye, agira ati: rabaha, nta giteramo na kimwe azogira kuko arapfunzwe. Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu Burundi bwashishije ubutumwa ku rubuga rwabwo bwa Twitter buvuga ko Bruce Melody afungishijwe icamaso ku mvo z'amatohoza afatiye ku vyaha vy'ubutekamutwe escroquerie mu Gifaransa. Gusa ubwo butumwa bwagiye gufutwa inyuma y'umwanya butangaje. Ijwi rya Amerika ryabajije isoko ryabwo ryo muri ubwo bushikiranganje aho Bruce Melody apfungiwe ariko ryanka kwishura iki kibazo. Ico bikoze ibimenyesha makuru bikorera mu gisata c'imyidagaduro mu Burundi vyatangaje ko Bruce Melody yahatiwe ejo kwa gatatu ibazo mu biro vy'inyamira mabi biri muri quartier ya Bwiza mu kiringo c'amasaha arenga atatu. Bruce Melody yahagaritswe amaze kugera ibujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi ku busabe bw'umurwizatunga yitwa Tusa asanzwe anategura ibiteramo. Tusa bash bise ku mbuga ngurukana bumenyi boss yagiriza Bruce Melody ko amuheraniye amadolari ya Amerika ibihumbi bibiri ayo nayo akaba yababa imiliyoni indwi z'amarundi yamuhaye ategura igiteramo yarabwirijwe kuzamwo mu Burundi mu icigo mu mwaka uheze ariko leta y'u Burundi ikaza kugisivya. Andi mafaranga Tusa ya Bruce Melody ni miliyoni 30 z'amarundi umurwizatunga yemeza ko yashoye mu kwitegurira Melody aza mu Burundi. Mu kwisigura nk'uko tubikesha amasoko yacu mu Burundi, Melody yagize ati management yanje yarahindutse. Ayo mafaranga havuga sinzi uko yayatanze. Kugira ariko tworoshe ibintu turashobora kumuriha izo dolari ibihumbi bibiri ariko izo miliyoni 30 z'amarundi ntazo turiko turatanga. Ihagarikwa rya Bruce Melody ribandanya kuvugisha benshi barimo imice itandukanye y'abantu. Umwe mu bakozi b'umwe bwa Afrika ya Addis Ababa ku murwa mukuru wa Ethiopia yegereye ubutegetsi bwo mu Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ati na kambaro kibara ababikoze ntibari babwirijwe kubikora na Ligi Burundi ubu aribwo buramutswa EAC. Iki kibazo ico nzico nuko camaze gushika kwa President Neva naho unyemeje ko ibiteramo vya Melody bitazoba bishobora guhindura umurindi bikaba kugira ngo Burundi byambika gashambara. Reka ejo nzoba nkubwira ibikurikira mvuganye nabegereye ibukuru kundusha ino dosye ariko umenye ko ari dosye yo kudafata minenegwe. Mu baririmvyi nabo bamaze kugira ico bavuga kwitabwa muri yo mpiga ya Bruce Melody harimwo umurundi Jean-Pierre Nimbona batazira kidumu yanditse ku rubuga rwe rwa Facebook ati ibi ntivyari bikwiye kugenda uku mu mureke Bruce Melody akore concert yiwe amafaranga mwamufitaniye muyishuzanye ukundi kuntu mutarinze kumaramazanya. Ivyabaye kirya gihe vyari bintu birengeye aba artists. Wundi nawe asa nk'ukurikira imyidagaduro yo mu Burundi ku rugaga rwe rwa Twitter yanditse ati umuziki ntanzigo aho ndi ntaramiye kugacupa mwibare bari kubavuza karirimbo ka Melody akanywafu politike n'umucafu nibatureke twimanukire ino weekend. Bruce Melody yatawe muri yompi n'inzego z'umutekano mu Burundi ejo kwa gatatu aho yaragiye kuremesha ibiteramo bibiri birimo icari gitegekanijwe kuba kuri uno wa gatanu n'ikindi cyo kwa gatandatu ibujumbura. Ni biteramo vyaboneka ko vyishimiwe cyane n'abakunda umuziki wiwe mu gihugu cy'u Burundi aho bagiye bamwandikira ubutumwa ku rubuga rwe rwa Instagram bamusaba kutongera gusiba. Abamusaba kudasubira gusiba igiteramo bagaruka ku biteramo Bruce Melody yagiye arasivya mu Burundi. Muri ivyo biteramo harimo ico ku Noheli yo mu 2018. Ico gihe bikaba vyanuganuze ko Bruce Melody yasibije igiteramo cari kirindiriwe na benshi bivuye gucuka ca politique kitari ciza hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Mu icigo mu mwaka uheze naho Bruce Melody kumwe n'umuririmvyi w'indirimbo z'Imana Israel Mbonyi u Burundi bwasibije ibiteramo vyabo vyari kuba mu kwezi kw'indwi. Ico gihe leta y'u Burundi ikaba yasibije ivyo biteramo ivuga ko abo banyamuziki b'abanyarwanda ata burenganzira bafise bwo kuremesha ibiteramo mu Burundi kuko batabisabiye impusha. Ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu cy'u Burundi bwavuze ko kumvu z'umutekano no kwirinda ikiza cha virusi ya corona ata muntu u Burundi uzokwemerera kuza gucuraranga ku butaka bwabwo avuye mu gihugu cy'u Rwanda kuko kugubwo bushikiranganje uwo boreka kinjira ku butaka bw'u Burundi yari guhava abazanira ico kiza cha virusi ya corona.
Tukivuga ku kibazo cy'ubutabera mu Rwanda ubushinjacyaha buratangaza ko Edouard Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'urubyiruko n'umuco uregwa kwakira ruswa azatangira kuburana mu minsi 15. Urubanza rwe ruzaba ku itariki ya 16 z'uku kwezi kwa 9. Inkuru irambuye asumutakabuye
amezi yarashize arane rwego rw'ubugenza cyaharibu rutangaje ko wari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'urubyiruko n'umuco Bamporiki Edouard afungiye mu rugo rwe. Uru rwego rwatangazaga ko Bamporiki yakurikiranwe icyaha cya ruswa n'ibyaha bifite isano nayo. Abantu benshi bakomeje kwibaza impamvu uyu muyobozi adafunzwe nk'uko bigendekera abandi. Uko iminsi yagiye ishira, hari n'abemezaga ko ibyo gukurikirana Bamporiki mu butabera byarangiye. Kuri wa gatatu, ushinjacyaha bukuru bwa Ijwi rya Amerika ko dosiye ya Bamporiki itigeze ishyingurwa. Nkusi Faustin avugira uru rwego.
Dosiye ya Bamporiki Edouard twayakiriye tariki 8/7/2022 yoherejwe na RIB. Afata icyemezo cyo kwiregera urukiko kizabonesha kuri 16/6/2022. Twakiriye dosiye n'ubundi ari hanze adafunzwe. Hagataho hari ibikorwa birimo kuba twasesengura dosiye, kuba twashobora kumubaza, dushobora gukora iperereza ryacu. Hari ibintu dushobora gufata, ushobora kuba tugiye kutayiregera bitewe n'uko wasesengura dosiye. Aho icyo twafashe tumaze gusesengura dosiye, twafashe icyemezo cyo kwiregera mu rukiko.
Bamporiki Edouard akurikiranyweho icyaha cyo gusaba kwakira cyangwa gutanga indonke. Umunyamategeko wo mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda Maitre Vode Kayitana yumvikanisha kuregwa akwiye gushakisha umwunganira.
Abunganizi byanze bikunze agomba kubashaka kuko abantu bashobora kwiburanira mu nkiko nkeka ko tabarimo, cyane cyane ko ibyaha bakurikiranwa atari ibyaha byoroshye kandi atabuze n'ubushobozi kandi ari n'umuntu wize. Numva risiki yo kwiyunganira atayifata ntabwo numva ko ari ngombwa kuyakora ibyo bintu.
Maitre Kayitana kandi avuga ko hari impamvu zishobora gutuma umuntu akurikiranwa ari hanze.
Hari impamvu zitandukanye zishobora gutuma umuntu akurikiranwa ari hanze, nko kuba nta bimenyetso bikomeye cyane ubushinjacyaha bwari bwareretse urukiko byatuma afungwa by'agateganyo. Impamvu ya kabiri ni ukuba nta mpamvu ubushinjacyaha bwerekanye cyangwa bubona zatuma acika ubutabera cyangwa ahunga igihugu. Impamvu zindi wenda ni impamvu za politiki, iyo umuntu ari umuyobozi nabyo kumufunga ntabwo biba biri ngombwa cyane, barabanza bakabyigaho kuko ntabwo umuyobozi yafungwa nk'umuntu usanzwe.
Bamporiki yahoze ari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'urubyiruko n'umuco yahagaritswe kuri uyu mwanya mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ahita atangira gukorwaho iperereza. Akimara guhagarikwa, Bamporiki yifashishije imbuga nkoranyambaga asaba imbabazi umukuru w'igihugu, anemera koko ko ibyo byaha yabikoze. Bamporiki azatangira kuburana mu kwezi gutaha. Abanyamategeko bavuga ko azakomeza kuburana ari hanze kugeza ku cyemezo cy'urukiko rwa nyuma. Abaye umwere yakomeza ubuzima bwe bwo hanze, yahamwe n'icyaha urukiko rugakurikiza ibisabwa n'amategeko. Ubushinjacyaha buvuga ko ibyaha Bamporiki akurikiranyweho biramutse bimuhamye yahanishwa igifungo cy'imyaka 7. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, uru wa mbere, uri gitego.
Mukomeje kumva radio y'Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uhongiye kuvugwa virusi ya Ebola mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Hashize ibyumweru 2 umuntu yishwe nayo mu karere ka Beni. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima muri Uganda riravuga ko abo basirikare ba Uganda bakorera mu burako gace batangiye guhabwa ingingo za Ebola. Kampala, Ignatius Mahizi.
Umuyobozi w'ibiro by'umuryango w'ubuzima ku isi muri Uganda, Dr. Jonas Tegen, avuga ko virusi ya Ebola yongiye kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo akaba ngombwa ko hafatwa ingamba za mbere kugira ngo ikumirwe biciye mu nzira zitandukanye zirimo gukingiza abari ku murongo wa mbere mu bikorwa bitandukanye muri ako gace gakunze kwibasirwa na Ebola. Niyo mpamvu twasuzumye uburyo butandukanye bwo gutabara dushobora gukora, nko mu rwego rwo kugenzura iyo ndwara no kureba ko hari ubushobozi bwa laboratwari zegereye aho virusi yibasira cyane, kimwe no kugira inkingo zihagije hamwe n'ibigo byita ku barwayi kugira ngo iyi ndwara tuyirwanye itarakwirakwira. Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo yari iherutse gutangaza ko iyo virusi yongeye kugaragara mu burasirazuba bw'icyo gihugu. igisirikare cya Uganda kiri mu rugamba rwo kurwanya intagondwa za ADF muri ako karere ko mu burasirazuba bwa Congo kivuga ko kiri mu bashobora kwandura iyi ndwara kandi akaba cyatangiye gukora ubukangurambaga bw'abaturage mu turere gikoreramo kimwe no gufata izindi ngamba zo kwirinda. Kapiteni Peter Mugisha, umuvugizi w'abasirikare bari muri urwo rugamba rwo guhasha ADF mu gikorwa gihuriweho n'ingabo z'ibihugu byombi cyiswe Operation Shuja, yatangarijwe rya Amerika ko babonye inkingo zirenga 10,000 kandi ko bashinze n'ikigo gishinzwe kuvura Ebola mu nkambi yabo kizakoreshwa mu gihe hari umuntu wanduye.
In last 2 weeks there was a case in Beni where a lady died of Ebola. So given the fact
ati mu byumweru bibiri bishize umudamu umwe Ibeni yapfuye azize Ebola, ubona ko Beni iri mu karere dukoreramo, abashinzwe ubuzima basanze ari ngombwa kugira icyo bakora kugira ngo mu gihe cyorezo kiyongereye ingabo zacu ntizandure, ariko kandi n'abandi bakozi bari imbere mu karere turimo nk'abo mu by'ubuvuzi, abagenzi ndetse n'abaturage bari aho dukorera bagiye gukingirwa. Mu muhango wo gutangiza ikingira ry'abasirikare ba Uganda wabereye i Fort Portal hafi y'umupaka na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, umuryango w'ubuzima ku isi ndetse n'abo muri Minisiteri y'ubuzima muri Uganda bijeje abasirikare kuri uru rukingo rwujuje ubuziranenge rutateza ingaruka izo arizo zose ku muntu warufashe kandi akaba rukora neza mu kurwanya Ebola kugera kuri 90%, akanaba rwarakoreshejwe no mu 2019. Ingabo za Uganda zimaze amezi 8 mu burasirazuba bwa Congo zikorana n'iza guverinoma y'icyo gihugu kurwanya abaterabwoba ba ADF bamaze imyaka isaga 20 bakorera mu karere ka Beni. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora, Voice of Mwabura, ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Dusubire mu Burundi, kuri uyu wa kabiri habaye umuhango wo gutwika ibirwanisho bikira umuriro byari bitunzwe mu buryo butemewe n'amategeko. Uwo muhango wabereye muri komini Gihanga mu ntara ya Bubanza. Abategetsi bavuga ko ibyo birwanisho byagabanutse mu baturage ariko ko intwaro gakondo ziyongereye. Thierry Vendayishimiye:
byatangarijwe mu gikorwa cyo guturira no gusambura ibirwanisho bikira umuriro byegeranijwe bikuwe mu banyagihugu babitunze bata ifitiye uburenganzira cabereye mu ntara ya Bubanza muri komini ya Gihanga kuri uyu wa kabiri. Kubw'uburongoye ikigo Senape, umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya ikwirakwizwa ry'ibigwanisho bito bito bicira umuriro, General Major General Zengendanganya, ibigwanisho bicira umuriro byaragabanutse mu banyagihugu babitunga batabifitiye uburenganzira agereranije no mu myaka iheze. Yamarakemeza ko kubigwanya burundu bikigoranye cyane.
Turavye mu myaka yahera ibigwanisho byatogwa ari byinshi cyane byashika nko mu 2,000 ibyatorwa ku mwaka. Mugabo ubunye turageze aho dutora nk'ibigwanisho bishika hagati y'igihumbi n'amajana, bamwe barabitanga. Mugabo ibyo dubona ngaha byinshi ni ibyo usanga baraditse byaraguye ingese cyangwa barabinyegeje ahantu ku buryo bitameze neza. Mugabo nubwo kikumara ikigwanisho ushaka kubikoresha.
General Major General Zengendanganya amenyesha kandi ko mabafatiye ku bikoresho byo mu nzu byahindutse ibigwanisho byiyongereye cyane, kuko abantu benshi bakomeretswa n'abicwa usanga bacumiswe imbugita n'imipanga. Yizeza abanyagihugu ko hari ibikorwa byo kwigisha abenegihugu kuvavanura n'iyo ngendo yo gukoresha ibyo bikoresho ico bitagenewe.
Twarabonye yuko ubu amabi afatiye ku bigwanisho bikira umuriro yaragabanuye, mugabo hiyongereye amabi
bafatiye kubi koresho byo mu nzu byahindutse ibigwanisho usanga benshi abakomereka abagwana abapfa usanga bacumiswe n'imbugita zahariwe gukora byo mu gikoni ipanga ishoka icumu ubu rero turi mu ihimiriza ryo gusigurira abanyagihugu yuko ibyo bikoresho bitagenewe kwica umuntu
ubushikiranganje bujeje intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano bwibukije abarundi bose ko gutunga ibigwanisho mu nzu ari ntambamye ikomeye ku mutekano wa buri wese Colonel Nyandwi Datusi umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano yabishikiririje mu ntara ya Bubanza
nakaryo keza ko kwibutsa umwe wese ko gutunga ibirwanisho mu mazu yacu atari ubutunzi na gato mbere atari n'uburyo bwiza bwo kwikingira no kwicungerera umutekano ahubwo ni intambamye ku mutekano wacu twese bikongera bikaba ni intambamye ku iterambere ry'igihugu cyacu nkaba nosaba umwe wese gutahura ko iki gikorwa atakindi kigamije atari gutsimbataza amahoro n'umutekano
mu bikorwa byagiye bikorwa n'imigwi itandukanye mu gukura ibigwanisho mu bene gihugu mu bihe bitandukanye byaratumye hafatwa ibigwanisho bitandukanye ndetse bikaba byaciye binasambugwa biranaturigwa nk'uko Colonel Nyandwi Datusi abivuga
twisunze ibigwanisho byagiye birakurwa mu bene gihugu mu bikorwa bya wa mu rwisena bifatikanije n'izindi nzego zijejwe kubungabunga amahoro n'umutekano nk'uko mubibona hariya hasamburwa inkoho zishika 212 amagrenade 831 amabombe ashika ku 210 n'ibindi bisasu biturika bita detonateur bishika 157 harimwo amamine 13 amabushon arimere 19 amena mafize 151.
Ubushikiranganje bujeje intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano butangaza ko bufise ihangiro ryo gufataniriza hamwe n'izindi nzego mu kurandurana imizi ikigwanisho cyose gicira umuriro mu banyagihugu babitunga batabifitiye uburenganzira. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Ahantu dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baru wafashije kuyabagezaho tubashimiye kuba mukurikira radio Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi intimba y'intore ntiyibuza guhamiriza bisobanuye ko iyo uri umugabo w'indekwe intimba ntikubuza gukora gusohoza ikivu umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana
udusohoze ikivu cy'urukundo baturaze
si ibaye amezi menshi ngaya amezi abaye imyaka myinshi n'imyaka nayo izaba ibinyejana
imyaka ibaye myinshi Rwanda warahekuwe nubwo harabakigu tone kar kwanda humura na chuza ba
Yeah, 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 y
abavandimwe bacu genocide yakorewe abatutsi